Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Fidene Yongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Arayisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Maramutse Fideli, tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ejo kuwa gatatu yavuze ko ihagaritse vyaha vyo mu ntambara yagiriza wahoze ajejwe umutekano mu gihugu muri Libya ku ntwaro ya Muammar Gaddafi. Inyuma yaho uyo yariko akurikiranwa na CPI afiriye ahitanywe n'urupfu rusanzwe. Mohamed Khaled Al-Tuhami w'imyaka hafi 80 yarondegwa ku ruhara yagirizwa kuba yaragize mu kugerageza guhohotera abari mu migumuko yo mu 2011 muri Libya. Imigumuko yaruhiye gukura Gaddafi ku butegetsi yaramazemwo imyaka 40. Mohamed Khaled yarondegwa ku vyaha bine byo guhohotera gato ya kamuntu hamwe na bitatu byo mu ntambara yakoze hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi k'umunani 2011. Icyo giye Gaddafi yariko aburizamwo abariko baramugumukana. Kibaye ikirego cya kabiri CPI hagaritse kuri Libya inyuma y'iyemezwa ry'urupfu rw'umukuru w'akagwi k'abagwanyi Mahmoud al-Warfari yari ku ruhande rw'umukuru w'igisirikare kigwanira mu buseruko ariwe Khalifa Haftar. Uyishwe n'umugwanyi ataramenyekana mu kwezi kwa gatatu 2021. Mutahe usigaye kuri Libya ni w'umuhungu wa Gaddafi Saif al-Islam yagirizwa nawe ivyaha bibiri byo kugateka ka muntu ku ruhara yagize kugukubagura abantu mu kuburizamwo imigumuko. Muri Afrika, perezida wa Mozambique avuga ko abagwanyi b'abayisilamiste bagwanira mu ntara ya Nampula iri mu buraruko bw'ico gihugu bishe abantu batandatu babaciye amazosi banyuruza abandi batatu. Umuhari w'abagwanyi b'abayisilamiste mu buraruko bwa Mozambique uriko uriyagurira uturere dushasha naho abasirikare ba leta hamwe n'inteko z'akarere bari mu twigoro two kutuza mu ijambo yashikirije kuri radio y'igihugu ejo kuwa gatatu ari mu ntara ya Gaza mu manuko bw'ico gihugu. Perezida Philippe Nyusi yaremeje ko abo banyagihugu baciwe imitwe. Yavuze kandi ko amazu atari make y'abanyagihugu yaturiwe ku munsi wa kabiri. Kibaye igitero cya gatatu cy'iterabwoba gikozwe mu minsi itanu muri iyo ntara ya Nampula muri icyo gihugu cya Mozambique. Ahandi havuga ubwicanyi ni muri Kamerune, aho leta yavuze ejo kuwa gatatu ko abantu batandatu bishwe n'igitero cyakozwe ku modokari yo mu bwoko bwa bisi mu ntara y'uburengero bwa Kamerune. Ni ntara isanzwe irangwamwo umutekano muke kandi yamamwo ugutana mu mitwe hagati y'abashaka kwiyonkora bavuga icyongereza hamwe na leta. Umushikiranganji wa leta René Emmanuel Sadi yavuze ko ico gitero kuri bisi cyakoze ku munsi wa kabiri n'umugwi w'abakora iterabwoba bitwaje ibigwanisho biremereye. Ubwicanyi bumaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 600,000 hamwe n'abashika umuriyoni bataye ingo zabo nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ryishinze gukinga amatati ku isi ariryo International Crisis Group. Abagenduzi mpuzamakungu hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bavuga ko izo mpande zibiri zigwana zakoze amabi atandukanye harimo n'ivyaha byakorewe abasivile.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hamwe na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping bategekanya kuzobonana mu ndwi iza mu nama izobera muri Uzbekistan. Ambasaderi w'Uburusiya mu Bushinwa Andrei Denisov yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abo bategetsi babiri bazohurira mu nama y'imigenderanire y'Ishangai izobera ku mugwa mukuru Samarkande wi Uzbekistan ku matariki ya 15 na 16 uku kwezi. Urugendo muri Uzbekistan arugize mugihe goba nkuko bitekanijwe goba rubaye urugendo rwa mbere Xi Jinping akoze mu myaka ibiri n'igice. Ibimenyesha makuru mu Burusiya bivuga kandi ko Xi Jinping afise n'umugambi wo kugendera Kazakhstan imbere y'iyo nama muri Uzbekistan. Perezida Putin na Xi Jinping baheruka kubonanira i Beijing mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri, hasigaye indwi nke ngo Burusiya burungike abasirikare muri Ukraine. Abo baperezida uko ari babiri barasinye amasezerano asaba ko imigenderanire hagati y'ibihugu byabo bibiri ibaho itagira imipaka.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru y'hirya no hino ku isi. Tuyabandaniza muri Siriya, abantu cumi barafuye igihe inzu y'igorofa yabasenyukirako ejo ku gatatu mu gisagara ca Aleppo mu buraruko bw'igihugu. Itorokanzo ry'amakuru rya leta Sana ryavuze ko ibiziga by'abakenyezi batandatu hamwe n'abana batatu byatowe. Umwana umwe n'umugore umwe baratabawe bakugwa mu bihomoke by'amazu baca batwagwa mu bitaro. Icyo kimenyesha makuru cyavuze ko iyo nyubakwa yasenyutse kubwo kubura imishinge ikomeye. Ishyirahamwe ryo muri Siriya rijejwe agateka kazi na muntu ryavuze ko iyo nyubakwa yasenyutse yari mu mihana yahaheruka gutegwa amabombe hamwe na za misile. Intambara muri Siriya yatangwe mu 2011 imaze guhitana hafi igice cy'umuriyoni w'abanyagihugu, yongera yangaza hafi icya kabiri cy'abo banyagihugu nyene.
Tugushimire Alois Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi ifise umushikiranganje wa mbere mushasha kuvejo kwa gatatu, Jeve Nirakobuca, yemejwe n'inama nshingamateka n'amajwi 100%. Yararahiye mu nyuma yaho mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere mushasha.
Twebwe isubizwa ryiwe twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ibyari bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu, aho yasanuwe utizera cane leta yiwe avuga ko irimwo abantu babanibwe.
Uboneye agatondo rwasaye wowe mugambwe SNL utavuga rumwe na leta y'u Burundi asanzwe ari umushingamateka. Aya makuru yihariye yerekeye Burundi tubafitiye ni mukanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu munsi Jeve Nirakobuca umushikiranganje wa mbere mushasha yasubiriye wahahora Alangiyome Bunyoni, akaba mu nyuma yaho yarahiye imbere y'inama nshingamateka inyuma yuko imwemeje n'amajwi 100%. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Tumwemeje 100%.
Jeve Nirakobuca azwi ku kazina k'ubuhizi kandi akugarika yemejwe n'abashingamateka bose bari bitavye n'abatumwe uko bari 113. Ntamvo mukuru inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yatanze zatumye Perezida Ndayishimiye ashima guhindura umushikiranganji wa mbere Alangiyome Bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri ku isonga ry'u Burundi inyuma yo kwimikwa gihutihuti bitewe n'urupfu giturumbuka rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Ariko yabwiye ujejwe guharura amajwi mu nama nshingamateka kumenyesha niba amategeko yubahirijwe canke yatakurikijwe, maze asigura ko ivyakozwe vyisunze bwirizwa nshingiro.
Ategeza kwemezwa n'abashingamateka 63, kandi ndakira yuko umushikiranganji wa mbere yemejwe n'abashingamateka 113.
Eka na agatondo rwasaha mukuru mugambwe Senere utavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe ari umushingamateka asanga ata amategeko yaho nyanzwe. Rwasaha twari umugambwe wa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'ibihumbi 2020 yifuza ko leta nshasha yojamwo n'indi migambwe na rwiwe udasigaye inyuma. Nayo icatumye Perezida Neva kubura Alangiyome Bunyoni kitavuzwe umukuru wa Senere arakinuganuga.
Igize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishakiye. Mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwiriza kuca bikorera akazi. Kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye, umukuru w'igihugu akabona kugure umwanya uri kurambureka kwifashisha inzego zijejwe amategeko n'amashinga amateka na nyenga z'amateka kendo mba yuko alivyo misaangu.
Ukobi kose kiwane kano kwa javendi la kovu cha era afise umweza giro wasende DFDD umugambuliko utegezi. Umwembo wagize inama ina alivyo nyezao kukihe kire kire ya kawano mshinga mateka. Zinonga rupu kanye ya vijerekaniye mvijo ya buze kwa tamanya uguta bigora mkumutora.
Badu haizi na approbation di badu haizi na kukangu tutori. Ego, chetu vijenza kute, kwa tuko vijenza kwa tuko imezizi na watu hai. Na tablo ikenewe na amatora kenewe ture imezi. Dukoma mashi. Yeko. Nimufuge chifu, dukoma mashi.
Imbere yuko aja kurahira mu nama nshinga mateka ku muhinga mu bakuru uyu wa gatatu bwana Jacob Chaya banje kugenwa na president yongera yemezwa ni nama nkenguza mateka
imbere y'Imana mushobora byose y'umukuru w'igihugu inama nshinga mateka ni nama nkenguza mateka jewe lieutenant general du police Gervendira Kubucha umushikira nganje wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi ndiyemeje kugwanya ibyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu
Gervendira Kubucha abaye umushikiranganje wa mbere ku nshuro ya mbere yaturuka mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi aroye mu mabanga akiri mu bihano by'umwe bwa Buraya bizorangira mu kwezi kwa 10 kubuza bigashobora kongerwa ikiringo cy'umwaka wisubiriza kuko izongerewe umwaka uheze kwa 18 kwa 10 yari yamaze kumushikanganje umujyango w'umwe bwa Buraya mwikeka ko kuba yarakoze ibyaha birimo guhohotera ikiremwa muntu 2015 ubugihe abatavuga mu n'ubutegetsi bwa nyakwigendera nkuru nziza baje mu myerekano yo kurwanya ikindi kiringo ciwe cateye imari yagafata kirangije ntawuze ni umwe bwa Buraya buzoca umutezurira nkuko leta zunze ubumwe za Amerika zabikoze umwaka uheze mukuri ibihano kuri bunyoni yari yafatiwe umwaka nyene yikekwa ko be nizo byaha ibogozo wajya renga yome bunyoni yibukije ikurwa n'ifungwa bya Hussein Rajab umwaka wa 2007 ico gihe uwo mugabo yari mukuru mugambwe Sende DFDD yaravuga ari kijana hakaba harabavuga ko muhisi president Nkurunziza ubwiwe yamuteka ivyo akora nkuko n'ubu byavugwa ko president Ndayishimiye atokubahuka gukora ikintu bunyoni yatifuza canke atemeje kuva umugambwe Sende DFDD wahoze yari umuhari w'inyeshamba z'abahuturo ye ku butegetsi mu 2005 nyuma y'amasezerano ya Arusha iyi nimwe mu ngingo zikomeye zifatiwe abategetsi bakomeye bagukomokamwo bo ku rwego rwa general nyuma y'abafunzwe n'abahunze bagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 Unyoni ya bogojwe atigeza honyo za ikirenge kukirimba chagene umushikanganje wa mbere akaba yari yanse kuja kuhaba arutisha ikirimba ciwe bwite yubakiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu minsi ishize bona mutambukanye wiwe babonetse mu ishengero rya Protestant bashima Imana kuvye rya Amerika rikesha aburyizeye baraho mukenyezi wiwe yavuze ko yiteze igitangaza kubera yaheruka gusengera abantu umugabo wari umushikanganje asanzwe akaba hagarutse ari umukuru wa leta amaze agira ati nibiri imbere turavyiteze Ataki hindu tsehre tanshasha ila menyeka na umasahari muhusi ya mirongi binane yaza mkwa masoko ijuja Amerika ya ribigie. Eroje ulika aneza ijuja Amerika.
Mumuga amge sene utavuga umunge nubutege sibu Burundi wakirie gute isu izwa ya alangi yome unyoni. Genzi wacho diane nini nazwe ya biwa jizumushinga mateka agatongo kwa satuara uwa mugamge.
Tebge isu izwa jiwe tukwaja chengu isa amge tuwa avje ibitari mazimisi mipu kwa numukuru uji huku. Aho ya sanu kizera cyane leta yivuga ko irimo abantu babanebwe abandi nabo ko batabishoboye amaze kuvuga gucyo umushikiranganje wa mbere uko ari we abajejwe leta yari kugira ingufu akagira ico abwiye umukuru w'igihugu ati hindura uyu gira gucya cyangwa umunye umukuru w'igihugu yararavye abona byaratebye ahitamo kumukombora nuko rwe tubifata
uwo muvuga bitakunze kwahindurwa ni ndega honorable gwasa
umukuru w'igihugu abivugira muri rusangi mugabo kumva yuko hari agahaze ubashikira nganje bagize leta kuvenya ngo n'uyu canje n'uri yabiragoye mugabo ishigaragara n'uko muri iyo myaka ibiri yose iyo leta irongowe na bunyoni imaze nuko atabintu bigaragara byo byarakozwe uvuga ati n'ibintu wozokwibukira ko icyo kiringo cy'intwaro ya Sende DFDD kuva muri 2020
abibaza naho ko ahubwo bavanywe muri ayo mabanga kubera ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko hari hawo yikeka bamwegereye mu mugambwe Sende DFDD wabamufitiye umugambi wo kumuvana ku ntebe y'ubutegetsi nabo
ivyo byose byoshoboka mugabo kubera ko ari ibintu yavuga muri rusangi yatatomoye tininaka umuntu yobifata nyene akafuta yuko naho coba ari kimwe mu byotuma muhindura ahanini je no vuga nti ko barukubira kumbure ivyo avuga yuko mu namashikiranganje imwe abanyebwe harimo abatashoboye
mu kitegiki mwebwe mu namashinga mateka kuri Gervais Ndirakobuca agiye kumushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi
biragoye kuvuga ngo umuntu yo kwitega iki canye kiriya kuri Ndirakobuca je bagiye kuramuzwa inamashikiranganje ahanini je no vuga nti ico huko okibura Gervais Ndirakobuca na president Evariste nuko bosoma ibwirizwa shingiro ukuri bakareka kubohwa n'umugambwe bakakora bisuze ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nta hantu na hamwe riha ububasha canke uburenganzira umukuru w'igihugu canke umushikiranganje uwo ari we wese gukumira umurundi kumbo icanyiriye mugabo byaragaragaye yuko muri iyo namashikiranganje yarirongoye na Bunyoni yuko tari ubusenze DFDD cyazira yuko uronka amabanga muri leta nibabanze bahere ngaho bakosore
amaso muri ko murasaba ko yosoma neza ibwirizwa nshingiro kugira ngo ubutegetsi bube ico mwise gusangirwa na bose nayo maso ari mu butegetsi nta byinshi turabona birahinduka hagiye alangiyo me Bunyoni ariko asubijwe na Gervais Ndirakobuca bari basanzwe bari muri leta imwe inguvu Ndirakobuca azoza na canke bafise kuganyu zisumba iza Bunyoni canke ico Bunyoni yoba yarafise gisumbije nguvu sawuza ko ayo maso asoma neza iyo bwirizwa nshingiro nkuko muvyivugiye mu mvugo yanyu nizahe zihagaze hi icizere kikabaye
ayo maso ahanini yabiyananira kubona ibibereye kubera yuko asa nuko abigwa n'ikintu cyitwa umugambwe n'ishaka ry'umugambwe wabo ibyo rero nibyo babwirizwa kubanza icyo gitambara cyitwa umugambwe kibapfuka mu maso bagafata kumbura ingingo zitarizo icyo babwirizwa kubanza kwikurako nibaguma baboshwe n'icyo gitambara cy'umugambwe nta kizohinduka kandi ibyo nabyo bizogira ingaruka mbi kuko igihugu ntikizokugera gitera intambwe imbere.
Honorable Agathon Rwasara makuru acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ariko atanumwe arashobora kuronkera ibyemezo avuga ko Alangiyome Bunyoni ashobora gutabwa muri yompi umwanya n'umwanya yagiriza ibyaha bitandukanye birimo kunyoneza amatungo ya leta n'ibyo kuba yoba yarahatse gukora iyo kudeta bavuga itanabaye ayo makuru ari ico muri ayo yumva ko gaho honorable
ku mbuga ngurukana bumenyi bandika byinshi bakavuga byinshi suko abandi kabozi canye bavuga baba arabahinga y'ibyo baba ariko baranika canye kuvuga mugabe icyo umuntu yofata nuko igihe amategeko yokora agasanga umbure hariho ibyo yobazwa numva ko byo bari ibintu bisanzwe byumvikana kuko n'umuntu nk'abandi arashaka gukora amakosa
uburundi kandi no munsi honorable Agathon Rwasa bwahinduye inzego zijeje umutekano igipolisi n'inyamiramavi mu gihugu cyose nibere ryayaze mu mugambwe uri ku butegetsi ryatumye haba nizo mpinduka mu gihugu cyose mu by'umutekano canke n'umutekano w'igihugu ushaka kurindwa gusumba uko wari
byose uko ari bibiri byose birashoboka kwibirege yoyaga nibisanzwe ko nabana babantu ko ho bari mu buryo bwo gutunganya neza ibijanye n'umutekano naho nyene birashoboka ni ibintu bisanzwe yuko abajejwe uburere mu nzego z'umutekano bahindurwa igihe cyose bibaye ngombwa kumbo iyicanye kumbo iriya
Honorable Agathon Rwasa umushinga mateka mukaba munatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi SNL twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe
mu mashira hamwe ategamiye kuri leta bakiye gute ihinduka muri politique ngenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Faustin Ndikumana arongo ishira hamwe Parsem rikangurira abantu guhindura ingendo cyane cyane kubijanye n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu yatanguye amubaza uko abona ku ngingo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo guhindura umushikiranganje wa mbere
igihugu rero arasure nganzira bwo gushiraho umushikiranganje mushashi bwizwa singira y'imwemerera ndetse n'abandi bamwungirije gushika uno munsi nta tegeko tubonume ngo ryahonyowe cadufata ko ari ibintu bisanzwe haba hasigaye kumenya nimba iyo ngingo ifashwe icituma haba akanovera gashasha mu byo abarundi biteze kuko uravye ibiharundi barimwe mu buzima bwa bwamisi yose ingware mu by'ubutunzi na cyane cyane mu bibereho zibabuzibugarije n'ubukene bagomba bakenera inyishu yuza iborohereza kugira barayo ko butunganizwa muri izo ngorane.
None nk'abayoboye ishyirahamwe rikangurira abantu guhindura ingendo cyane cyane ku bijyanye n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ikugwa mu mabanga y'uwo mushikiranganje mukuru, mubiha insiguro nk'iyo bari imwe mu ntambwe tuvuga za politike ya tolerance zero yobirikirashirwa mu ngiro.
Bose bino bivuga gucyo kuko igikugwa cy'umushikiranganje wa mbere utabonye abandi bashikiranganje bagira babanjeho ukaraba na politike nshasha igirije mu ngiro, kuko ikintu tumaze kubona gitumye ibintu ngaha mu Burundi biguma uko bimeze. Amareta arakurikirana mugabo urabona neza ko ata programme yaba ikarakurira ko programme nyene politiki guti reforme ziriko zirajya mu ngiro nizi. Ubu rero turarindi je hamwe nubona nk'ubu iyo leta nshashije nka cyifuzo cy'uko abategetsi bose ba leta babanza kwerekana amatungo yabo imbere y'uko bajya mu mabanga no kwerekana bayavuyemo, aho niho nucavuga nti inzira atanguye kuguruka.
Ibibazo by'ubutunzi murabikurikiranira hafi cyane. Akenshi abantu mu gihugu cy'u Burundi ibibazo by'ubukene by'ikena ry'ibintu bimwe bimwe bikenewe mu buzima bwa misi zo bw'abantu babihisano n'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Hariho ababona yuko ahanini ahubwo nk'uko umukuru w'igihugu akunze kubivuga muri iyi minsi ari abategetsi bamwe bamwe batariko bakorera neza igihugu, ugasanga ahubwo nicyo kibazo. Mwe mubibona gute?
Erigana mara agaciro burakubera iki? Burakubera abategetsi babavyifashemo nabi, hanyuma politiki y'iterambere nirije mu ngiro igihugu ntikizegwe n'amakungu, hanyuma mara agaciro agacabura burya naho bihagaze. Politiki y'indi y'abategetsi ariko bakora nabi ni konsekansi. Ega nijyo burage amafaranga y'agaciro riza kubera ubutegetsi bubi bariko gukora nabi ni konsekansi, ni niyo ngaruka ya mbere ikishika. Kuko abategetsi bifatamo nabi byaterambere ntiriheza ngo riboneke, kwa bimwe dushorera hanze mu mahanga ntiriheza ngo biboneke. Ubutunzi hari wari uko burasaba ikigira kabiri abafasha muri cyangwa binyuze bitaye mu Burundi bacaba bakati harya nta politike nziza iyo ntibaheza ngo babizane. Harya kubura ibura ry'amafaranga y'agaciro ni hakurya ushobora kubona umuntu ku gihugu nabyo kubura umuntu agwaye ugasanga aramenetse umutwe, ugasanga arafise fievre mugabo imvo ibiri mu mubiri w'ibinge n'abagwaye. Nivyo rero no ku gihugu ubonye ibintu nk'ivyo haba hagwaye ingene vy'intwaro na leadership bitunganije.
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rikangurira abantu guhindura ingendo. Turagushimiye ku kanyu hayiradijwe rya Amerika.
Urakoze.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Kubandanya kumviriza Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ihindugwa ry'umushikiranganje wa mbere mu Burundi ryanditswe ko byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi. Mugenzi wacu Thierive Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda n'ibyadusomera.
Ubutumwa bugufi bwacishijwe ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook y'Ijwi rya Amerika burerekana ibyiyumviro bitandukanye ku ikugwaho ry'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi arengwa iyo me bunyoni. Duhereye ku butumwa bwa Saint-Forien Nkengurutse agira ati: "Na Félicien de Kubgayo umushikiranganje w'ikigega ca leta ntumusige kuko tumvikana n'umushikiranganje Tade ajejwe abakozi ba leta mu mugambi wo guhuza imishahara." Jean-Claude Hakizimana yongeye ko ati: "Komiranya kuba wa prezida utowe ubwa kabiri uri ntwari uturabire mu bushikiranganje bw'akazi n'abakozi itangwa ry'akazi harimo akarenganyo." Niyuhire Mireyi nawe ati: "Ingoma zo mu isi zamazigenda zikuranywa." Jean-Didier Hategekimana nawe agira ati: "Icyo novuga nuko bunyoni ahemukiye wari yamugiriye icizere akamugira umushikiranganje wa mbere yagiriwe icyizere rero yibwira ko ari we byose namenye ko byose ari watowe n'abanyagihugu naho Victoire Manirambona yongera ko ati mbona byari bikwiye kwa kugwa aho tugereye nze imana James Chrysostom mu butumwa yanditse yaje avuga ati aba bagabo nibumvikane bareke gucanamwo birinde guhemukira Burundi n'abarundi badahinzira umwansi Venetiza nawe yavuze ko hawa amabanga mashasha yasubiriye bunyoni ati gusa nuwo yizeye amucungire hafi kuko nawe ne ntiyoroshe ariko kandi barajingitwa niyo nzima Lambert wabwira ati bunyoni ntabyo yarabereye na gato uyarabikwiye numukozi abikwiye hama barabe ntibamwangaze bunyoni bamucungerere utwiwe ntimumwangaze nimwene wanyu inkoni ntoyi mwavanye kure mwesi nawe numurundi muhibyabereye nibamugira umushikiranganje w'ubudandaji yobishobora Mutoni Aimable nawe ati neva nabandaniriza ho arabe n'abandi batifuza kubaka igihugu cabo mu mahoro no kuneza yabene gihugu abakombore imana ibimufashemwo tumuri inyuma naho Mathieu Elise nawe yanditse abaza ko bunyoni atarinjizwa mu mpimba Oscar Bakanibona ati turashimiye se barundi kwatanguye gushitsa ibyo yavuze abasuma bose nabafate turamushigikiye shimira imana Jire nawe yanditse asaba umukuru w'igihugu ati nareke gutora muri SNDD gusa natore no muyindi migambwe nica barundi twifuza naho Kwizera Abdalla nawe ati prezida w'u Burundi yakoze neza ni gute umuntu yatowe n'abene gihugu ashaka gutegwa kudeta n'abantu bibona ko ari bo bakomeye mu gihugu twubahe demokrasi yacu abanyafrika dutahiriza umugozi umwe tuzogera kure nitwashigikira indongozi zitorewe n'abene gihugu naho Joseph yagize ati ariko ashiraho ubuteje ubukene abarundi ababuza guca ifaranga na moto na tukutuku aho yabuze ufise umutwe ku bitugu ahashira SNDD naco yanze nimbi harurira kuri abo biyita abajenero gusa aho n'ugushaka kwikingira ngo ntibamukorere kudeta Jean Claude Simeon Ndikumana ati ijwi rya Amerika nubabwira ko turi mu kanyamuneza ntangere kubandira ko buca atowe nka premier ministre ubutumwa bwadushikiriye ni bwishi cyane ariko reka duhereze kuri Leonika neza aho yagize ati ndamukeje nyakubahwa prezida hamu ubutungane bukore ijwi rya Amerika kandi ryanavuganye kuri telefone n'abamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cha Bujumbura bumvikanye berekana impungenge bafise n'ubwoba ku mpinduka mu ndongozi zikomakomeye z'u Burundi uyu n'umunyagihugu yikorera utwiwe mu Burundi agira ati
ubwoba kuko nabagabo babiri bakomeye bose bari mu mugambo cyane bigoye nyine ngene ubuntu wo ku Burundi rero kihari uko kimenyereye kuva mu muri 2015 rero nabo twari kumwe kuko turataha bari bavuga ati ahubwo duheze naka kuzingoga kuko bakwiye dusanga bifite ibibazo ku mugoroba kuko nyumba y'umushikiranganji wa mbere arafise abari bamushigikiye byose biratuma umuntu yugira ubwoba
aha kandi hari n'abandi banyagihugu nabo bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko kuba ico cemezo co gukura bamwe mu ndongozi zikomeye mu Burundi ari itegeko ry'umukuru w'igihugu atampungenge bibateye
umwenegihugu w'umurundi mba mu Burundi ntako babinteye kuko k'umukuru w'igihugu afite uburenganzira byaciye mu mategeko byaciye imbere n'amashinga y'amateka iserukira Abarundi cyemejwe n'amahengu z'amateka rero niyo zatangwa n'imwe bifise kisunza mategeko byisunza bizwa shingiro
nje kupande na ntaco bintwao ikiza watumunya igihugu cyakiro
abandi bashimishijwe no kuba iby'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramaze imisi yizeza Abarundi ko atanguye kubishira mu ngiro mu gukuraho indongozi zidakozwa iterambere rishika kumwene gihugu wese Thierry Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
Ijya hirya ariko mata niki muhinyegera ariko abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibuko
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumurwa mana
Sofe wenda banashaka kuri uwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo ndiye bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi yapa papa Combo taxi yaki
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Royal
Njuti mwese mutwumva ho muri hose mubandanye mudushikiriza ico mwibaza kwishigwaho ry'umushikiranganje wa mbere mushasha mu Burundi. Njuti muduteza amatwi ahani ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemwo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Mugire ibihe byiza.